VOA. Murumva ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubagezaho ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Twumvikanira hano i Washington. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe na ngitsiye ne Karekezi mwese, kandi aho muri mutwumva ndabasuhuje. Muri uyu mwanya twibande ku makuru yo ku Burundi.
Aciragenda kuri iyo modokari baca arugurura urugi, baca amubwira ati injira, aca arinjira. Ubwo nyine baciye bugara imodoka iciragenda, gushika ubu nta n'umwe aramenya aho aherereye.
Uyu ni umunyagihugu wo mu ntara ya Kirundo mu Burundi, aravuga kwinyerezwa ry'uwari umuyobozi wabo. Iyi nkuru ku baturage bo mu Kirundo muri komini Bugabira bagaragaza akabaro kabo, kimwe n'ibisasu byumvikanye mu rwa mukuru Burundi Bujumbura uyu munsi. Tuzagarukaho gato mu biganiro byacu ku ijwi rya Amerika. Mwese mugume ku maradiyo yanyu. Ijwi rya Amerika i Washington DC mu murwa mukuru Burundi Bujumbura muri za karitsiye cyane Mutakura na Cibitoke. Kuva mu masaa 5 y'amanywa uyu munsi humvikanye amasasu ndetse n'urusaku rw'amagrenade. Kugeza ubu ariko ntituramenya niba hari abantu bishwe cyangwa se niba hari ibintu byangiritse. Muze kubikurikira mu byo Thomas Kamindi yagani n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Isanga. Tubabagezaho mu kanya gato muri make. Umuryango w'Uburayi ejo kuwa gatanu watangaje amazina y'abategetsi bane Burundi wafatiye ibihano. Abo bantu ni Bizimana Godefroid, umuyobozi wungirije wa polisi y'igihugu, Ndirakubuca Gervais uzwi nanone ku izina rya Ndakugarika, ni umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya polisi mu biro by'umukuru w'igihugu, General Niyonzima Mathias Joseph uzwi ku izina rya Kazungu, ni umukozi mukuru mu biro by'iperereza, na General Ngendakumana Leonard wahoze ari umujyanama mukuru wa President Pierre Nkurunziza. Uyu kandi akekwa mu bantu bakoze kudeta yabaye mu kwezi kwa gatanu yari igamije guhirika ubutegetsi. Mu bihano Uburayi bwabafatiye harimo kubima impushya bita visa zo kwinjira mu bihugu byo mu Burayi uko ari 28 no gufatira imitungo yabo aho iri hose mu bihugu bigize uwo muryango w'Uburayi. Uburayi kandi bubarega ibikorwa byo kubwicanyi no kubuhungabanya uburenganzira bwa muntu birimo n'urugomo cyane mu gihe cy'imyigaragambyo n'imigumuko yabaye mu mezi make ashize. Twifuje nanone kugerageza kubona umuntu wasesengura ku buryo bwumvikana impamvu y'ibihano n'icyo biba bigamije cyangwa se n'impamvu abantu ko ari bane ari bayifatiwe. Kugeza ubu ntituramubona, ariko turabiza ko tuzakomeza gushakisha tukabona uwatubwira ku buryo busesenguye ikibazo ndetse n'impamvu ibi bihano. Mu ntara ya Kirundo mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'u Burundi, abanyagihugu barenga 150 ku mutumba wa Kiyonza muri komine Bugabira uyu munsi bazindukiye ku buryo mukuru w'umutumba. Bavuga ko bazindutse kugira ngo bagaragaze akababaro kabo bafise kubera ko umuyobozi wabo yanyerejwe n'abavuga ko ari polisi. Ni inkuru ya mugenzi wacu uri mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze.
Aho ni imbere y'ibiro by'umukuru w'umutumba Kiyonza muri komine Bugabira. Abo mwumva n'abanyagihugu barenga 150 bazindutse mu gitondo cy'uwa gatandatu kugaragaza akababaro bafise inyuma yaho Nestor Ndayizigiye yahora abarongoye yurijwe imodoka y'abapolisi akajyanwa ahantu hatazwi ku mugoroba w'uwa gatanu. Ubara aho hari abavyumvise gusa n'abavyiboneye uko yatwawe.
Kumva ngo bamutwaye ejo ako nticyuziyo yagiye. Ko yatwawe n'imodoka itagira ipurake. Ako aribo bantu bamutwaye ntitubazi.
Bo yari imodoka ya double cabine yari irimo abapolisi batandatu. Umwe yaje amusanga ngaho mu biro aca amubwira ati umushefu wiwanjira gukeneye ngo konsiyo yaciye asohoka. Aciragenda kuri iyo modoka baca arugurura urugi baca amubwira ati injira, aca arinjira. Ubwo nyine baciye bugara imodoka iciragenda, gushika ubu nta n'umwe aramenya aho aherereye.
Mu muryango wiwe bafise amakenga ku mutekano wiwe. ubunumwe mu bavukanye biwe
kuvyo saha twarondeje kugeza ku mugoroba twashitse no mu ruheye kuri community babaza ko uwo muntu yoba yahaciye batubwira ko haciye imodoka igenda irengana itahagaze kugeza isaha mu iki gitondo nageze ngaha mu kirundo nakomeje mbaza no muhituzi ngo apfungiwe aha twarabajije buri amatara tubwira ko ibyo bintu atavyazi tubaje mu stand hatwe batavyazi tubaza umukuru w'igipolisi mu bugabira tubwira ko atavyazi kugeza ubu dufise amakenga ko umuntu ashobora kuba yanapfuye tushobora kwemeza ko ariho kuko yatwawe n'abantu tutazi b'abapolisi kugeza isaha nta na kimwe tuzi
abanyagihugu bari baje kugaragaza akababaro aho Nestori Ndayizigiye asanzwe akorera bati uburongo umugambwe CNDD-FDD ku mutumba Kiyonza niwe ari nyuma y'iryo hagarikwa giwe
kiretse abantu yatsinze mu matora nibo bari basaka ngo nongono bavyidogera aba bantu n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD ntibahuza ko ntisiwe yashaka ko ariyo twari uyu mutumba
bakagenda barirata ati yadutsinda yareka kuri uyu mutumba wa Kiyonza ntazoshobora kubutwara mpakapfuye cankwe uko ariko kose tuzogenza tuzohiga uburyo bwose bubaho ntadutwarane ashigwa apfuye bujyana bavuze ngo tuzomutora natwe turi ku rutonde numwanya numwanya natwe tugafa kuko bagenda batwidogera natwe cyane
ucumi Reveriano arongo umugambwe CNDD-FDD ku mutumba Kiyonza nubwo atemeye ko tumufata ijwi yatumyeshije ko atangorane na ntoya zari hagati yiwe nubwo yaraye afashwe kubijaye nuko harako yaramufitiye kamuka ku matora ku mutumba ucumi Reveriano avuga ko atacobofa kuko atarimo bahiganwa iya babura amatari w'intara Kirundo Melchior Nankwahomba Rene Mukandori mustanhe wa komine Bugabira canke umushikiriza manza wa parike ya Kirundo Gerard Niyokindi bose bamenyesha ko bavyumvise babibwiwe ko atacobazi kwihagarikwa by'uwo mukuru w'umutumba Kiyonza twagerageje kurondera urongo y'igipolisi mu ntara Kirundo itelefoni yo yari zimije ariko buramatari w'intara ya Kirundo yabwiye ijwi rya Amerika ko bamaze kuvugana n'uwo arongoye igipolisi mbere ko baza bamaze kuvugana ko bagiye kubandanya barondeze mu gihe biboneka ko uko umwanya ugenda ariko agashavu k'abanyagihugu kongerekana Rene Mukandori mustanhe wa komine Bugabira avuga ko ategekanya gushika aho ku mutumba wa Kiyonza mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC. Iyi gahunda y'ibiganiro byacu tuyibagezaho buri munsi ku murongo wa FM mu Rwanda ni 104.3 naho mu Burundi mutwumvira ku murongo wa FM 94.995 n'ibice 2. Mwadukurikira kandi no ku rubuga rwa internet kuri adresse yacu ariyo radio yacu. Kubifuza kutwandikira mwatwandikira adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com. Mwadukurikira kandi kuri Facebook nanone mukoresheje ijambo radio yacu. Turacyari mu Burundi. Mu ntara ya Makamba abadandaza muri komine ya Kibago basaba OBR ni ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro gufungura ibiro byacyo muri iyo komine. Ibyo nkuko abacuruzi babyumvikanisha byatuma babasha kubona ahantu barihira imisoro bagomba leta. Umunyamakuru wacu Fidelite Ishatse araho imakamba ni wuduha iyi nkuru.
Komine Kibago ni imwe mu makomine agize intara ya Makamba mu manuko bw'igihugu cy'u Burundi ikaba ihana urubibe n'igihugu cya Tanzania. Igice kinshi bidandazwa nka byose birangwa aha muri komine ya Kibago biva mu gihugu kibanyi cya Tanzania kandi birangurirwa ku isoko ya Maragarazi iri ku mupaka wa Burundi na Tanzania muri komine Kibago nyene. Aba n'abadandaza muri komine Kibago twaganiriye.
Ahanini iyo soko ya Maragarazi igizwe n'abatanzania kuko nibo bashoraho ibintu byinshi cyane. Dufashe nk'umunyu nta handi ushobora kuva atari muri Tanzania, ibintu bijanye n'amamate ayo bita amadodoma cyangwa amabanko cyangwa ibintu bijanye n'ibyo bita amayiboye. Abarundi ibyo bashora ni ibintu bibaye abaye ifu y'imyimbati.
Imigendanire hagati y'abadandaza n'ikigo cy'igihugu kijeje gutoza amatagisi n'amakodi OBR yifashe nabi. Mbere wumvirije ico abadandaza muri komine ya Kibago bavuga ko ico kigo biroshye gutahura ko barabana y'ingwe.
Nk'ubu imodoka yawe bere yoza ngiye mwaca muvyibonera ubonye na maxidame mashobora kuba kuko usanga abantu abamotari babonye barahamuka bakiruka hari nabemera bagaca mu mayira imoto itoshobora gucamo. Nico gituma rero bere ino iri nziza mu mabarabara abantu usanga imitima yahagaze bakabona kumenga n'ikindi kintu gihambaye cyane.
Nukuvuga yuko itazi imisi yose n'ibintu byari mwerimwe
n'ibintu byari mwerimwe si kuva kwizi imisi yose
Mwamuzi misi batira ko.
Oya, ni surprise nta muntu bateguza tuno munsi turazi. Gusuje wumva nka batangiye kubabona bari ko batangiye inkuru bakavuga tuno munsi obere ikirazi.
Mu kirundi bati utambana mukebana kubita rugohe. Kubera ko badandaza batazi neza umunsi n'isaha umukwa w'ikigo obere kubera ko abavuye kurangura muri yo soko ya Maragarazi bagenda bagavye. Kandi hagati y'abava n'abagenda kurangura iyo bahuye bagenda barabwirana amakuru y'ingene mwe barabara byifashe kwibarabara rigana umupaka wa Tanzania ahisoko ya Maragarazi kwimetero nkeya uvuye ku mugwa mukuru w'ikomine ya Kibago duhuye nabunguruzaho n'ibintu ku mapikipiki babiri umwe muri bo ariko aja ku isoko ya Maragarazi uwundi nawe ariko avayo
nkubu tuvuye ku Maragarazi kurangura amashuka kabazanwa n'abaha bavuye Tanzania
wewe kurabazanya na mugenza ngo ngahe imbere uhabona gute washaka kuvuga iki
Jewe mu bisanzwe kubera ipikipiki nkoresha isanzwe atari yiwanje. Ariko ndabaza kugira ngo numve ntibahave batwaye ipikipiki yabandi kugira ngo ntibihave bintwegere ingorane kuko.
Bisobanura ko rero mugenda muravundaniraga akagohe.
Ego prema mu ibanga ry'abamotari turabwirana hari nka obstacle imbere ishobora kutugirira nabi turabwirana.
Nkaya babwira ko hariho abantu babo bere hagi imbere wacugireke.
Je mu bisanzwe naca mfata nkantu kumuhana nka bikisa hi moto hanyuma nkabandarindira bakarengana hanyuma nkapakira umuzigo nabo ntwaye tukabandanya
Ingwara nyamukuru abadandaza bafise dufatiye kuvyo batwiganiye niyo kuyo bafashwe n'ikigo Aubert bace bakigoma faranga menshi yamande mbere wasanga rimwe na rimwe yarengeje igiciro cy'ibidandazwa byabo aho usanga umwe muri aba badandaza bace bahitamwe kutariha amafaranga bakabiheberayo abandi nabo mukwikingira bace batanga igiturire bagifatwa
gashisanga ari umuntu agiye kubigombora niho haca bingora niko araho bamufagitirira amahera arenze nayo yabiranguye kwera benshi bavuga bati mwabicishije inzira no vuga zinyege tubaharure amahera gashisanga kwera umuntu agiye kubigombora arishe amahera arenze cyane
ruswa irabaho kayitanga kugira urukore na dukeye batufise muzigo w'iraki zitatu barashoboye kukwaka 50,000 ku kigongo bitabaye uko uri 100,000
uri habande
Babo nyine babakora ku mipaka ku mabiyere ntumenya ngo uhaye naka kobera kugira ndagushikanya imbere n'ingorane ndende
Abo badandaza no bakorera mu kinyegero ntibiborohera mu byo bifuza harimo ko atamwana ikinono basaba ikigo cy'igihugu cyo gutoza amatagisi n'amakori Aubert ko cyo kugurura ibiro byacu muri komini ya Kibago nkuko byakozwe muri komini ya Mabanda bahanura bibe ikinyacyo basaba nuko ikigo Aubert cyo shira imbere umwumvikano
kubaza n'ivyo biro tureke gukora twinyegeze baza n'ivyo biro muri komine nkuko muri mabanda no muri mabanda bamwe ntibariha sikosa gyewa kuko n'ivyo umvikana ko wova ngaha ukavana ibintu ngaha ukabishikana mu mabanda ngugiye kuri hanyuma ngo hetu garukwe dusaba nimba tubabona yuko twaduca mu bintu wabi nibazane ibiro byayo muri komine
Nuko basi iyo be yopfuma irungika abakozi ahonye kuri iyo soko ya Maragarazi kagenda bukebwe ku badandaza ho ba information bakabasigura ku bintu bijanye na Aubert bakabwiye ati bimeze uko unye kuri havyogenda kuno kuno kubesha usanga batabizi
mu gihe boza bakaza muri commune bakaronka ibiro byabo tubari ati iki kintu kiri haya bishobotse ko tucumvikanye ko twuriha
izo ngora na badandaza bafise ubuyobozi bwa commune yabo burazizi tubabajije ico ariko barakora kugira ngo abadandaza boroherezwe Mustanire wa komina ya Kibago zero nishimwe yatubwiye ko kiri mushasha ariko ko maguru masha agiye kugirisha inama abadandaza kugira ngo batororokanye neza ingwane bafise hamazoheza aje inama nabo mu kigo cy'igihugu cyo gutoza amatagisi n'amakode OBR kugira bigire hamwe icokogwa mu kigo OBR twabarondeye turabakena twatashoboye kumenya ico babivuga ko muri komine Kibago intara ya Makamba Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
kubakomeje kutwumva nongiye kubifuriza ikaze ku ijwi rya Amerika kugira ngo mukomeze kuryoherwa na programu zacu mu kanya gashize mugenzi wacu Thomas Kamirindi amaze kuganira mu kiganiro muri isanga n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika hirya no hino mu karere k'ibiyaga ya Bigali bibanze kubazo binyuranye nk'uko bisanzwe buri wa gatandatu Thomas Kamirindi n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika
turi kumwe na Diouf niyo nkuru Diouf wiriwe
Niwe uke.
Buke kubera iki se Diouf we?
Uke kubera amasasu yo kumutakura ku matume na matwe kuva mu gatondo.
Urahegereye kumutakura?
Ne ndi ngaha mu ngagara kandi mu ngagara haregeranye no kumutakura.
Tubwire neza se nyine bwira abantu bumva ijwi rya Amerika uko wabyumvise.
Ya kwe gusa icyo twosaba nuko wajya mu biganiro bagatorera inyishu ibibazo bihari.
Yego.
Kareka kudatwa mu mpore ako ka aba cyane cyane n'usanga turiko turahago kindi nacho kindi nacho turashimira inyo RPN ku bihano yarayifashe kuko cyane cyane ajyamazina yarakunda kugaruka cyane cyane akibwite hegere twarakunda kumva ajyamazina cyane cyane havuye muri ryujya atashyigikiye leta bahoye ngo ni uko yashyigikiye abashatse gutembagaza ubutegetsi naho ubundi habasigaye bose ibyo bihano kabisa byari bibakwiye.
Ye urakoze cyane Diufwe.
Umunsi mwiza.
Ye nawe James wiriwe.
Yego niriwe.
Uri kumutakura?
Yego.
Tubwire rero uko bimeze kubera ko wateye akamuti twe kumutakura baturembeje n'amasoro.
Yego nko mwabyumvise kandi nko mubanda yamubyumva n'ubu ntibiragara no bibandanya biba. Yatangaho masaa 5 ku masaa 6. Asumbugwa mugwa masaa 6 abona abayarasa ariko tugiye kuraba kuko twacye twinjira mu mpango nyene. Ariko bariko barasa barabapolisi. Barabapolisi nibo barasa sinzi byo bari ko barabasa nibo barasa nyagi ko ntabya tuhuze. Uba amabara bararugaye nta usohoka kandi nta uduga. Ego twetu sawa yuko odros umutekano ari byo biganiro bikaba ariko abantu bose bakaronka agahenga.
James kuvuga ngo na abapolisi amasoro yatangiye kuvuga uri hanze y'igipangu.
Gese mba kumutakura gusa niho ndi mwanya niho nari nagiye kuramukisa abagenzi banje. Ariko amasoro yatanguye kuvuga twebwe turi hanze ariko aba yatanguye kuyarasa n'abapolisi nyuma rero bimaze gukara bace bugara amabarabara ubu nta uduga kandi nta umanuka twagumye tuca twinjira mu mpango ariko ibyo twari turabona abarabapolisi bariko bararasa ntitwabona ibyo bariko bararasa.
Mwababonye neza?
Twabonye nawe tubega umupolisi cyangwa nimba atabapolisi njyana imbonera kure zambaye imyambaro y'abapolisi ngira ngo yumva biragoye gutandukana umupolisi n'imbonera kure ariko abo twabonye bari bambaye imbunda z'igipolisi.
None se wabonye barasa hehe? Barasaga mu kirere? Barasaga he?
Uburi ariho ndakwiduze ku mutaka uri kuramana hagati hari hano kwiduze ku mutaka abahagaze baziriya abantu ntibaduga bo barasa hejuru hakaba hari n'abandi bari hari ku mutaka kujya umunani kugenda barasa batumbereza abantu kubera abantu bahavuye binjiye mu mujyi.
James urakoze.
Oya ndafite ikindi kibazo ku byerekeye ibiganiro.
Yego.
Yego twe ikibazo James ni uko mvuga ati ibigano batuma ko ibiganiro me tugiye kuraba abantu umuntu abituma ko ntawe uhazi basaba yuko rero bose banye politiki borondera kwanze umuntu abituma kuko umuguru w'igihugu ntashobora gutuma ko ibiganiro atemegwa n'abantu bose kuraba umuhuza bakazana umuhuza yemegwa n'abantu bose bagatunganya ibintu hantu ibindi nabyo by'ibihano barabibafatiye bajya abantu bane bijya n'ibintu byo guhuma amaso abantu bijya bihano ku bwanjye n'ibihano bitanakwiye gufata igihano bakaze mu bandi n'abantu mbari muri ze bihugu byo hanze muri Europe abantu bakagenda babiribwaga muri Congo n'urumva bafata ibihano bibabudike uko no kuduhuma amaso makongo hari abantu bari bakwiye gufatirwa ibihano kandi biboneye.
James kuvuga ngo hari abantu bari bakwiye gufatirwa ibihano we wumva ari nk'abande
abantu bariho nyine barabazi noyenda kubadondagura bona mu menyesha makuru barabazi bariho barabazi kuko bajya bakaze mu bandi barafite ababatuma yogira kazungu niyo yituma kugenda kugira ibyo bamufata ariko barafite ababatuma bajya babatuma niyo bakwiye kubafata barafite abari hejuru yabo najya amazina niyo bahaje.
James ndagushimiye.
Halo. Ego na murakoze.
Turi kumwe na Gilbert. Gilbert wiriwe neza?
Ego na mahoro mukebuke.
Kuki ari bukebuke se Gilbert?
Abo bantu bari kubarasa ngaha mu gisagara ba polisi barasa hariho umushikiranganji w'umutekano yitwa Bunyoni yarasizeho icyo bita brigade speciale igiyeho vuba sadzi uko ngira ifise mission yo kujya gutoritira abanyagihugu cyane cyane makati yagize imyerekano.
Niko se Gilbert iyo uvuga brigade speciale ministre w'umutekano yashyizeho ku mugaragaro yaciye iteka araryandika rinyura mu igazeti ya leta cyangwa
ibyo tu
yego
ibyo igiyeho vuba turazi kigiyeho vuba
ubibwirwa n'iki se ko yayishyizeho?
Iyo twarabisomye turabizi nuko atamaradi ariho ivyo zovuzwe.
Wabisomye hehe?
Ariko kubera twarabisomye kungurukana bumenyi turabibona.
None byaba ari bihuha Gilbert?
Ntabwo ari bihuha biriho iyo ntuzenya barayishyizeho iriho.
Ariko jyewe nibwira yuko umushikiranganje atapfa gukora mu kirere gutyo akoresha amategeko ibyo bita arete. Eske hari arete yigeze ibaho ishyiraho iyo brigade speciale?
Iyo brigade yarasohotse gusa nuko tutabimenye nuko atamaradi yariho dushobora kubyumva ngo dushobore ngo bayitubwire. Umva ibyo si ibintu bica bijya ku mugaragaro. tuza tubona abapolisi baza karasa nkuko bari karasa kumutakura.
Oya Gilbert, twumvikane. Nubwo nta nubwo uvuga ko nta maradio, nubwo uvuga ko nta binyamakuru byigenga bihari, ariko iteka ry'umushikiranganje arete isohoka mu igazeti ya leta, Journal Officiel. Journal Officiel sowe nta gushobora kuyigura. Ukayigura kwisomera ukamenya nimba ibintu ari
byo. Byaranditswe yaranditswe n'iketi yaranditswe twarayibonye.
Wabonye cheti ye? Biracitse. Gilbert biracitse. Yararimo tubwira ibya brigade special, ibyo yita brigade special, we uko abivuga ngo yaba yarashyizweho muri police na ministri w'umutekano. Ibyo ngibyo nuko zabikurikiranira hafi. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Thierry wiriwe?
Niwe.
Umeze ute se Thierry?
Ataraho ni boke boke nyana n'ibyo mu Burundi nya.
Wowe uri hehe ubu ngubu?
Ndi Bujumbura, ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Terera rero.
Ego, je nagomba kuterera ku kintu cyerekeye umutekano.
Yee.
Bo, je ndabona ko umutekano mu majambo make hariho makaritsiye usanga ageramirwe gusumba yandi. Ariko urigiye kuraba, je novuga ko umutekano mu bisanzwe, je novuga ko utegwa n'abapolisi mu majambo make.
Kubera iki Thierry?
Nushobora kumva ukuntu umupolisi ataza mu ikaritsiye za zindi nyene akisubiriza gatatu gatatu kandi hari izindi ikaritsiye badasaka bumva ngo bariko bararonderamo ibigwanisho. Mugabo mu gusaka ibigwanisho ugateza umutekano muke. Njye ndanze nk'ukuntu ushobora gusanga umunsi bagiye kwibarabara kanaka bakaza bakugariza. Umwana ntate ku ishuri, umubyeyi afise imbanya akapfira cyane akagira izindi ngorane kubera yabuze ahaca. Ukavuga noneho wa mukurondera umutekano uteza izindi ngorane, uteza uruhagarara cyane nagira borondera ubundi buryo bacishamo ku buryo ibyo bigwanisho nimba bihari babirondera hose, apana kuvuga ngo barondera hamwe amakaritsiye mwamwe, ugasanga barafata umuntu bakamuhohotera agakubitwa abandi nabo bagajyanwa kuboho. Sishobora kubyumva ukuntu rero umva ngo umutekano hahandi nyene umwanya wose mu makaritsiye mwamwe.
Thierry ndagushimiye.
Yego namwe murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, turi kumwe nanone na Eve. Eve, wiriwe neza?
Wiriwe.
Kuri mu rusaku?
Ndi mu gisagara cya Bujumbura hagati.
Uri mu mujyi rwagati pe hanze witemberera?
Ariko traffic ingorane nubwo dutembera hari hatagenda neza.
Aho hatagenda neza ni hehe?
Atagenda neza ni kumutakura kuva masaha ine, ariko arumvikana amasasu n'abantu dutahayo, rero twabuze aho dushaka kugira dutahe.
None se namwe mwegereye kumutakura?
Twahegereye, niyo dutaha gusa mu gisagara hagati tugenda tugiye kurondera ubuzima.
Utuye kumutakura? Amasasu siri kumva, urumva ari amasasu menshi na amasasu make, ameze ate?
Amasasu twebwe yatangiye kuvuga twamaze gushika muri vile, rero abavuye niyo batubwiye ati ntibikunda nta n'imodoka ubiri kirarengana, ziriya disi nini n'izunguruza abantu ntizihaca, ubu ziraca ku rundi ruhande zigaseruka ahantu bita muri Kamenge zikagenda za Kinama. Ni ukuvuga umuntu atahamu kumucakura ntabwo agenda ibarabara rirugaye.
None se bakubwiye yuko ayo masasu aturuka kuri bande?
Ayo masasu yatanguye avuzwa n'abapolisi bashaka kwinjira gusaka abanyagihugu, nabo bakanka yuko binjira.
Abanyagihugu urashaka kuvuga ko bafite intwaro?
Intwaro ziriho mugabo, urumva kudutwara nabi muri rusange.
Eve, urakoze.
Sawa, muragise neza namwe kuduha ijambo.
Yee, turi kumwe kandi na Desire. Desire, wiriwe?
Niriwe.
Wowe uri hehe se Desire?
Kandi nka mu ngagara nda hafi ariko avuka amasasu mu Cibitoke.
Cibitoke ya Bujumbura harimo amasasu?
Ego, n'ubu nyine ariko avuka kuva saa tanu.
None se urabitandukanya gute na Mutakura? Batubwiye yuko Mutakura naho hari amasasu, none Cibitoke na Mutakura batangiye kurasira rimwe?
Oya, saa tanu hariko barasa ku gihe 12 ku Mutakura, ariko ubu amagrenade n'amasasu ariko avuka nka mu ngagara make.
Ese Desire, amasasu n'amagrenade ubitandukanya gute?
Ntibitrabimenyereye ariko nibyo bamako.
Amasasu n'amagrenade ntabwo bivuga kimwe?
Oya, ntibivuga kimwe. Urumva amasasu nge barashe menshi, grenade nabo bazoracanga batera imwe.
None se uruwo mu Cibitoke?
Oya, jemba hamungaka mugakaye n'amwe mu cibitoke.
None se ayo masasu yo mu cibitoke yo hari abantu bakubwiye ngo ni bande barasana?
Kare yatawe kurasa police mu gubu nta wo bimenya.
Wabwiye n'iki ko aba police batangiye Desire?
Kwetwe twamye mu cibitoke twavyumvise abayivuze mu gurumva ubu nta wuzira ariko barasa uko amasasu amaze kuba menshi.
Desire urakoze.
Ego namwe murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, abanyagihugu bari kutubwira yuko Mutakura na Cibitoke mu murwa mukuru w'u Burundi Bujumbura harimo havugira amasasu kuva mu masaha 5. Kuri telefone dufite Anis. Anis wiriwe?
Mwiriwe.
Wowe uri hehe Anis?
Ubundi meza naheza ndi mu nuze mu Cibitoke hafi ya Cibitoke.
Cibitoke ya Bujumbura?
Ego.
Terera.
Yinererano yanze novuga. Mm. No kubona ibintu biko biraba ngaha mu makati ya mwamwe.
Mm.
Abapolisi nibo mbona ko bazani izo nduru zose.
Ariko kuki mwese muri kurega abapolisi? Abapolisi barirasase?
Erga abapolisi nibo bategereza gucungera umutekano mu gisagara cyose mugabo gatsanga aribo bariko bararasa. Nyibaza none bariko barasande.
Niko se nimba bagiye kugira umutekano ahantu bapfa kurasa gutya gusa nta muntu nabo barasheho?
Abanyagihugu kwa tabigwanisho bafite barasa abandi barasa hejuru mutanga bakarasa mu bantu.
Hari umunyagihugu umwe utubwiye yuko hari abanyagihugu bafite ibirwanisho, wowe ntabwo ubyemera?
Yotagenda mu gipolisi akababwira yuko yamubonye bagaca babafata.
Elise urakoze cyane.
Urakoze.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Belize wiriwe neza?
Wiriwe.
Uri hese Belize?
Genda mu Cibitoke.
Yego.
Nagira nsabe n'intererano.
Mm.
Nukuri ahatse mu Cibitoke twumva ubwoba cyane.
Ese ni Cibitoke cya Bujumbura cyangwa ni iriya ruguru?
Iriya Bujumbura.
Yee.
Kuri kuvugwa mu bw'amasasu cyane n'amagenage yari hakunze.
Yewe nanjye noneho ndabyumvise koko.
Ahanya twinyegeje turi munsi y'ibitanda ntiworaba abana badegumiye.
Niko se Belize ubu ngubu wo uri hehe? Icyo nshaka kuvuga uri mu nzu cyangwa uri hanze?
Yego ndi mu nzu n'umuryango nugaye ushobora gusohoka.
Abana bameze bate?
Abana baraha nyene mugabo ubwoba twese turicaye banyegereye bagize ubwoba badukumiye cyane. Urumva rero ntituzi ko no munsi bigera ingene tujya kurara, ibintu byavuye tubivuga kuva saa yine kugera amasaha yine tuza vema. Turasabye Leta ingene bigenza. Ni ukuri turavuye nabi imitima nk'abantu bagwaye imitima, sinzi ingene tuhava turara.
Niko se Belize wumvise abarasana, nimba hari amakuru mwagiranye n'abandi banyagihugu murasanga bari kurasana ari bande?
Urumva ntitumenye abantu bari kubarasana bari bo. Mugabo hariho abantu bashobora gusohoka hanze bakarunguruka babona abapolisi aribo bagendagenda barasa. Urumva hariho abantu bamaze gutinda bakaraba neza bakashyushya bakaraba ukabona abapolisi ko bararasa. Mugabo ntitumenye bidakema abantu bari kubarasana bari bo.
Ariko se ko hari igihe umuvugizi wa polisi hashize igihe yigeze kuvuga yuko hari abantu badakorera inzego z'umutekano bambara imyenda y'abasirikare cyangwa se abapolisi, ubwo byo ntabwo byaba ari abantu binyegeje gutyo bakambara imyenda ya Leta bakagenda kurasa kandi atari abapolisi nyakuri?
Natwe niho dufite ubwoba kuko niyo myambaro iva hehe? Bayikura he? Bayihabwa nandi? Aho rero niho dufite amajyaho kuko tuba tubonye bambaye umwambaro tuvuga ko ari abapolisi. Rero kuri nibagerageje nimba ari ibyo bigwanisho bikore mu bantu ariyo myambaro yambara abatabijeje bayikureye nukurikira nk'amahoro. Twabanyagihugu bato bato turababaye cyane.
Turamushimiye Thomas Kamirindi n'abatumire n'abanywanywa b'Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Isanga mwumvise mu kanya. Tubararike kandi ikiganiro muri Isanga nanone n'ejo ku cyumweru ubwo isaha n'imwe saa kumi zo ku gicamunsi. Namwe muzakitabiraho muri mutubwire ibibazo biraho iwanyu, mutubwire n'umuti mubona ibibazo biri mu Burundi byabonerwa umuti. Hano kuri mikro i Washington kuri rya Amerika mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi mbashimiye kwa mwitabiriye gahunda zacu n'uruhare mwazigizemo. Radio Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. mwese kandi mugire umunsi mwiza.